Iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 12 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Amategeko cyo nakubwira nuko ni nko gufata umuntu urwaye urwayi ukamuha paracetamol ukagira ngo arakize. Siko bimeze.
Uyo ni Frank Mwine, umuhinga mu byerekeye amategeko, avuga ku irekurwa rya General Karenzi Karake, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rujejwe iperereza mu Rwanda, yari afungiwe mu gihugu cy'Ubwongereza. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara, reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikenguruki. Waramutse Alphonse, amakuru avugwa muri iki gihe n'ayahe?
Mwaramutse Fideli, mwaramutse mwese muri kumuna dukwirikira. Amakuru avugwa muri iki gihe reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. John Kerry ni umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubaguma bandanya iwacu kurata ya amasezerano ku birwanisho biriho nyanganda Iran iheruka kumvikana ko na Leta ya Washington na vya bihugu bitanu vya rutura ku isi. Ayo masezerano abanyamerika ntayumva kumwe, cyane cyane inzego z'inamashinga amateka na nkengu z'amateka za Amerika. John Kerry yabwiye abanyamakuru kuri munsi wa kabiri i New York ati nta masezerano asumba rya twashobora kugirana na Iraq, ati kuko icyo gihugu caja catanguye gukora ibyangombwa byo gukora ibyo birwanisho. Ati kindi naco mu gihe izo nzego zitokwemera iyo nteguro y'itegeko mu kwezi kw'icenda, ati Amerika ntizoba igishoboye kubuza abo bacuditse gukora urudandaza na Iran. Ejo wabaye umunsi ugira kabiri igisagara cha Ferguson ni muri Leta ya Missouri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri mu midugararo. Icyo gisagara ubu gitwarwa n'amategeko afatwa iyo hari ibintu bikomeye. Inyandukuro ya byose naho abantu muri icyo gisagara bagwiremwa birabure bibuka umwaka uheze umuhungu w'umwirabure James Brown niryo zina ryiwe arashwe n'umupolisi w'umuzungu. Igipolisi caremeje ko cyamaze gufata abantu barenga 10 mu karere ka Saint Louis aho abari ko baragira iyo myirekano batangiye gutera amabuye abapolisi iyo myirekano, ariko yagiye gufata iyi ntumbero aho hazimwe uwundi mugabo w'abazungu bitwaje ibirwanisho uvuga yuko je gukinga kugira ngo ntihagire abikika mukiza ngo bicanke basambagure amamangazini. Igipolisi cavuze ko uwo murwi aho gutarukenewe ko ahubwo waje kuduza akariro. Mohamed Dahala umuhungu w'imyaka 20 nuwo areheje Jaron Young afite imyaka 20 barafashwe n'igipolisi cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI bafatirwa mu kibuga c'indege cha Columbus aho muri Leta ya Mississippi. Icyo bagirizwa no kuba bakorana na wa murugwi w'iterabwoba Islamic States no kwegeranya ibikoresho barungika muri uyo murugwi. Bafashwe rero bagiye gufata indege ibashikana Istanbul muri Turkiya. Mohamed Dahala na Jair Young baremeye ibyo bagirizwa imbere y'umucamanza yabumvirije ku munsi wa kabiri. Mu gihe icyo caha co bagira mbere ya sentare bohanishwa imyaka 20 y'umunyororo ni hadabu y'amadolari y'abanyamerika 250,000. Leta y'Ubugirigi isa n'iriko iremererwa n'ibihugu n'amashirahamwe asanzwe ayifasha mu by'ubutunzi kumfashanya amadolari y'abanyamerika ashika imiliyaridi 94. Iyo ngurane yotangwa mu myaka 3. Ibyo byashikirizwe ku munsi wa kabiri na Annika Bredhart n'umuvuzi w'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya bigize iyo soko rusangi. Ubugirigi burakeneye ayo mahera imbere y'itariki 20 z'ukwezi kugira ngo bubashe kuriha ideni ry'imiliyaridi 3.5 mu madolari y'Abanyamerika icyo gihugu gifitiye ibanki rusangi y'ibihugu vya Buraya. Ibyo bitegezwa rero kuba imbere y'itariki 20 zo kuno kwezi k'8. Inamashinga amateka y'Ubugirigi igomba kuba yagize ico ibivuga ko imbere yo ku munsi wa 4. Bernardino Leon ni ntumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya. Yahamagariye imirwi yose iriko irarwana muri ico gihugu ko yo kumvikana kuri Leta y'Ubumwe bitarenze impera z'ukwezi k'8. Icyo gikorwa coca gikwirikirwa n'amatora mu kwezi kw'9. Ibyo bivugiye Geneve ku munsi wa kabiri aho ibiganiro by'amahoro bihuriyemo imirwi yose biriko birabera. Yavuze ati hari ikimenyetso ciza ndiko ndabona kimpa icizere ko amasezerano ashoboka ashobora gushikwa ko nuko imirwi yose yitavye ibiganiro. Yongeye avuga ati Libya iri kwiraca mu bihe bibi cyane ku buryo abari mu biganiro batokwemera ko ibintu bibandanya biyangara ati kuko hageze mu kwezi kw'icumi ibintu birashobora kuba vyononekaye cyane. Mu kwezi guhetse leta yemewe n'amakungu yari yasinya amasezerano yateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ariko umurwi wisunga idini rya Islam wigaruriye umurwa mukuru wa Libya Tripoli niho wari witavye ibyo biganiro. Muri Nigeria hari abantu 40 barapfuye abandi barakomereka biturutse ku kibombe caturikiye mu isoko irahitwa Sabonu Ngara mu gisagara ca Borno. Ibyo byabaye kuri uyu munsi wa kabiri nahatamirwe numwe uremanga ico gitero. Abategetsi ba Nigeria yabo bikeka ko ari wa murugwi witerabwoba Boko Haram wakoze iryo shano. Uwo murugwi waragwije ibitero vy'ubwihevye nk'ivyo kunyuruza abantu no gutera ahantu haba abantu benshi kugira ushinge leta ishimikiye ku idini rya Islam mu gihugu harimo n'abandi madini cyane cyane umanuko. Leta ya Washington yari yamirije ubwo bwicanyi yabicishije ku muvugizi wayo John Kirby, yemeza ko izoshigikira leta ya Nigeria gushingiza abo bose bagirizwa ubwo bwicanyi ari ubwabaye kuri uyu munsi wa kabiri canke ubwakozwe mu minsi yahera.
Urakoze Alphonse kumakuru hejeje kudushikiriza, turasubira mukanye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru iyo mu karere. Tuhere kumakuru yerekeye u Rwanda aho inyuma yuko sentare mu gihugu cy'Ubwongereza ifashe ingingo yo kurekura General Karenzi Karake, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda. Bamwe mu bakora mu by'amategeko bemeza ko igihe cyose hatabaye iburanishwa ngo izo manda zivanweho n'amategeko, abizo manda ziraba bashobora gufatwa igihe cyose. Mu itangazo u Rwanda rwashyize ahagaragara rwavuze ko General Karenzi yarekuwe ku buryo budasubiramwo inyuma y'aho sentare zo mu Bwongereza zitesheje agaciro ibyari byasabwe byo kumurungika mu gihugu cya Espagne. Yamara umuhinga mu by'amategeko Frank Mwine aba mu gihugu cy'Ubwongereza we avuga ko irekugwa ryiwe ritavuze ko manda zivuyeho. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Hari igitutu ngira ngo leta y'u Rwanda yashyiraga kuri leta y'Ubwongereza n'ubucuti bari bafitanye kugira ngo Karenzi Karake arekurwe. Mu rwego rw'amategeko icyo nakubwira nuko ni nko gufata umuntu urwaye ukamuha paracetamol ukagira ngo arakize, siko bimeze. Kuko uko impamvu bamurekuye si ukuvuga ko yaburanye yatsinze urubanza, si ukuvuga ko byarangiye. Mu cyongereza bavuga ko yarekuwe mu buryo bwa technicalities, ntabwo ari substance. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri ntabwo ari mu mizi, ntabwo bagiye mu rubanza, ahubwo kubera amategeko y'Ubwongereza ngira ngo ni nayo mpamvu abagabo bita Dr. Majinya Vincent hano mu Bwongereza bari ku itegeko ryabo ryavugaga ko ibyaha by'intambara byakorewe ahandi itegeko ry'Ubwongereza ridashobora kwiburanisha. Urumva rero ni naryo bashingiyeho iryo tegeko rya 2003 rivuga ko ibyaha by'intambara byakorewe ahandi kereka ari nk'Umwongereza wenda ahangaha bashobora kumuburanisha, ariko ntabwo bashobora kumuburanisha bashingiye kuri iryo tegeko ry'2003. Ngira ngo icyo leta y'u Rwanda na Attorney General ariwe ntumwa nkuru ya leta yagombye gukora ni ukureba ko izi manda zikurwa mu rwego rw'amategeko atari mu rwego rwa politiki. Kuko icyo nshaka kukubwira ni uko izo manda zikiriho, abana Spanye ikurikirana n'abantu bishe abantu babo mu Rwanda kuko abantu barapfuye. Ikibazo kiri ngo abo bantu ninde wabishe, bapfiriye hehe? Izo manda kubwira Rwema ziracyariho kandi zirakomeje mu buryo igihe cyari cyo cyose zizavuye muri uru amategeko aho bazagira hose badafitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Abo bantu bari muri izo manda bashobora gufata.
Kana mwine, itangazo ryashyizwe ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda rivuga ko abahagarariye inzego z'ubuyobozi bwa Espagne bagaragaje ko General Karake nta cyaha yakoze yakagombye gukurikiranwaho haba mu Bwongereza cyangwa muri Espagne.
Ikibazo kiri ngo kuki iba bavuga gutyo, kuki izo manda zikiriho, ese kuki Ubwongereza bwamufashe? Kuko Ubwongereza bufitanye umubano mwiza n'u Rwanda, nta n'umpamvu bagomba no kumufata kuko ntabwo twavuga ngo ni cyaha cya politiki nk'uko mu bivuga. Ntabwo Espanye yagombye gufata abanyarwanda bakekwaho ibyaha by'intambara kuko ntabwo Espanye ifitanye umubano mubi n'u Rwanda, bivuga ko nta kibazo bafitanye n'u Rwanda n'Ubwongereza nta kibazo bafitanye n'u Rwanda. Ikibazo kiri ngo kuki ibyo bintu bigikurikirana, kuki bigikurana, kuki hakiri icyo kibazo? Yewe mbona ko icyo kibazo ikintu cyagikemura ni ikibazo cy'urwego rw'amategeko. Umuntu akajya kuko buryo umuntu agiye mu kiko akaburana agatsinda harundi rukiko rushobora kuburanisha uwo muntu kuri icyo cyaha niko amategeko mpuzamahanga n'amategeko u Rwanda runagenderaho n'Ubwongereza bugenderaho nta muntu ushobora gukurikiranwa icyaha yaburanye akongera akagikurikiranwa mu rundi rukiko.
Uwo yari umuhinga mu by'amategeko Frank Mwine mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Ego urabona mwatoranye umugabo gutunga ibigwanisha mubifitiye uruhushya ndabinginze muze muhemukira igihugu cyacu ngo mubihindukirize kuba mwukingi
aya naje tuzohemukira
ibyoroshima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi rero mwene wacu umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu
uramuko
ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki nawe nyine wari ukwiye kumuguza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera n'ubu waragarutse
murambo barira umugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo
ndinda ndagutaka impanuro nawe wewe iki
reka nigi
urabona ko mwari mwaje kugandara ku mubyeyi wanyu ahitanwe n'abagizi bana
mve yashe
ndabasabye ntimukurikize amaraso murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagiritswe amaraso ya mwene wabo
kumena umutwe
murabinyemereye
Mnyeneza na uwe vila kuraba yewe mutagondwa
Mutagondwa
Akona kama mutewe na studio ijambo Igisata cha kumbenyesha makuru chishira hamwe Search for common ground muburundi
Radio Jwidi Amerika i Washington DC Numwanya ugu kuikila ni kigani ilo Amerikana kivoka kufidharanze Amerika mulika ahise no muhye tugeze mgo kigani ilo mwateguri weka ni mungira mshikizwe na Thomas Kamilindi
Mwaramutse neza muri make tugiye kurebera hamwe ibirebana no gushyingirwa hagati y'abirabura n'abazungu muri leta zunze ubumwe za Amerika ikaze mu kiganiro Amerikano Mildred Jeter yari umukobwa w'umwiraburakazi Richard Loving yari umusore w'umuzungu bombi nabo muri leta ya Virginia bari kundaniye noneho mu 1958 bafata icyemezo cyo kurushingana bazitiwe n'amategeko yanditse yabuzaga gushyingirwa hagati y'abirabura n'abazungu ndetse abayarengagaho batabwaga muri yombi bagafungwa Mildred Jeter na Richard Loving barahunze bajya gusezeranira muri district ya Columbia umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika bambikanye impeta mu kwezi kwa gatandatu 1958 Mildred yarafite imyaka 17 y'amavuko naho Richard yarafite imyaka 23 Nyuma yo gusezerana basubiye iwabo muri Virginia bamaze y'ukwezi n'igice abapolisi babameneraho urugi mu gicuku basinziriye barabafata bajya kubafunga umushinjacyaha yabajyanye mu rukiko abariga ko bishe amategeko mbonezamubano ya leta ya Virginia baburanye bemera icyaha urukiko rwakatiye Richard na Mildred Loving gufungwa umwaka ariko rubahitishamo kujya muri gereza cyangwa kuva muri Virginia bakajya kwangara bagashaka ahandi baba igihe cy'imyaka 25 yose batarongera gukandagira na gato muri iyo leta ya Virginia. Richard na Mildred bahise mijyano cya kabiri bavi wabo bahungira nanone muri district ya Columbia. Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mu 1963 Richard na Mildred Loving batwaye mu nkiko leta ya Virginia imanza zarakururanye zirangirira mu rukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1967. Abacamanza b'urwo rukiko bose uko ari 9 bavuze rumwe bati itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Amerika rivuga ko uburenganzira bwo gushyingirwa budashobora kubangamirwa n'ivanguramoko guhitamo umufasha wishakiye mu bundi bwoko butari ubwawe n'ikimeza muri kamere muntu nta leta nimwe ifite ububasha bwo gukuraho ubwo burenganzira Urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za Amerika rwaciye iteka ko bene ayo mategeko avuyeho burundu muri leta zose zigize igihugu. Leta zimwe na zimwe zahise ziyasesa ariko agumaho mu zindi nubwo bwose zitongeye kuyashyira mu bikorwa kuva kuri iyo tariki. Yagiye avaho buhoro buhoro, leta ya Alabama niyo ya nyuma yayakuyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Naho Mildred na Richard Loving basubiye iwabo muri Virginia nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babyaranye abana batatu. Richard Loving yitabye Imana afite imyaka 42 mu 1975 azize impanuka y'imodoka. Naho umugore we Mildred Loving yitabye Imana mu 2008 azize indwara y'umusonga. Yari afite imyaka 68. Nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga ryo mu 1967, imipaka hagati y'abirabura n'abazungu mu birebana n'urukundo iracyahari. Ariko imibare y'abashyingiranwa igenda yiyongera ku buryo bugaragara. Nko kuva mu 1980 kugera mu 2000, ubushakashatsi bwa kaminuza Ohio State University bwerekana ko abirabura barongoye abazungukazi bavuye kuri 5% bagera kuri 14%, naho abirabura barongowe n'abazungu bavuye kuri 1% bagera kuri 6%. Mu 1959, abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika 4% nibo bonyine gusa bemeraga ko abantu bakomoka mu moko atandukanye bashobora gushyingiranwa. Muri iki gihe ni abaturage 87% babyemera, nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bw'ikigo cyitwa Gallup. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindo.
Sweetie, we gonna get freaky. Lose like a duty if you wanna get freaky. Me and my sweetie, we gonna get freaky. Lose like a duty if you wanna get freaky. Ikumabo, ikumabo, ikumabo. Ikene mani, ikumabo, ikumabo, ikumabo. Ikene mani, zekumukwano mpiranga nchira kukwe vikubye. Mukama ya kutu waru mutu nyumilwe.
Ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike ngira mumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka kugaragaza imyaka 50 irangiye kuvaho hasinyiwe itegeko riha uburenganzira bwo gutora abanyamerika b'urukoba rwirabura. Ivyo nivyo byagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye muri demokrasi. Imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda 50 n'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda 60 yaranzwemo imyigaragambyo y'urutavanako, aho abirabure b'Abanyamerika n'ayandi moko yakumiriwe yahagurutse basaba ko agateka kabo kubahirizwa. Ivyo vyatumye nabo baronka ivy'amategeko mpuzamakungu abemerera nk'uko vyari bimeze ku bandi Banyamerika bo mu bundi bwoko. Iryo tegeko ryasinywe igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 8 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda 65 na perezida w'ico gihe Lyndon Johnson ryahaye uburenganzira birabure n'ubundi bwoko bw'inkehwa gutora. Ubwo burenganzira baburonse inyuma y'imyaka ishika ijana bavuye mu bugeregwa. Ubwo burenganzira bwo gutora bari barabwimwe bivanye n'imvo za politike. Iryo tegeko ryaje rihagarika ingingo zafatwa n'abarongozi b'ibisagara n'abama leta, ingingo zaza zishira hejuru aho mu bwoko bw'abazungu zikabuza inkehwa gutora. Izo ngingo zafatwa harimwo gusaba abatora kubanza gutanga amatagisi no kwerekana ko bazi gusoma no kwandika imbere yo kwemererwa gutora. Iryo tegeko ryategeka ko aho hose haboneka ko igitigiri cabirabure baje gutora ari bake, leta yategezwa kugira amatohozwa y'ikibituma rigaha kandi umushikirizamanza mukuru wa Leta Zunze za Amerika uburenganzira bwo gutohoza ku bundi buryo bukoreshwa mu kuburizamwa abirabure kwitaba amatora. Uko bukeye uko bwije igitigiri cabiyandikisha mu matora cabandanya ciyongera cyane cyane mu mareta yo mu manuko aho gukumira abirabure kwari gukomeye. Kuva ico gihe inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yarahinduye amategeko cyane cyane mu gusaba ko amatora yotunganywa mu ndimi zibiri kugira amahanga abashe gukurikirana ibiriko biraba n'inkehwa zibashe gutora byoroshye. Mu myaka yakurikiye abarongozi b'abanyepolitike kuva mu bisagara ukajya mu burongozi bw'amaleta mu nama nshingamateka no gushika mu biro vya perezida barushirije guhindura ibitari bike kuri ico kibazo. Hagati y'imyaka igihumbi kimwe n'amajana icenda na 90 iryo hindugwa no kongereza ibitigiri by'abatora ryaratandukiriye imigambwe ibiri ikomeye mu bya politike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. mugihe leta z'umwe za Amerika gihimbaza imyaka 50 irangiye hasinywe itegeko riha uburenganzira abirabure n'inkehwa bwo gutora n'intambwe leta z'umwe za Amerika yateye nk'igihugu leta z'umwe za Amerika irashimira abo bose bagize uruhara kugira ivyo byose bishikweko ivyo bikaba byatumye abanyamerika bagera ku rugero rw'ubuzima bafise ubu
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya leta z'unzu umwe za Amerika. Njuti mwese maduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye atwibutse ibice bikuru bikuru byabigize amakuru yadushikirije Alphonse
ibice bikuru bikuru makuru nabashikirije nababwiye ko John Kerry umunyamango wa leta z'unzu umwe za Amerika Nubo aguma bandanya yikuwa chokurata ya masezerano kubirwanisha roho nyanganda Irani iheruka kumvikana ko na leta z'umwe za Amerika na vya bihugu bitanu vya rutura kw'isi John Kerry yabwiye abanyamakuru kuri uyu munsi wa kabiri i New York ati nta masezerano asumba rya twashobora kugira na Irani ati kuko ico gihugu caza catanguye gukora ibyangombwa byo gukora ibyo birwanisho Ejo wabaye umunsi ugira kabiri gisagara cha Ferguson muri leta za Missouri aho ni muri leta z'umwe za Amerika iri mu mudugararo ngo intandaro ya byose naho abantu muri ico gisagara kigwiremo abirabure bibuka umwaka heze umuhungu w'umwirabure yitwa James Brown yishwe arashwe n'umupolisi w'umuzungu Muhammad Dahala umuhungu w'imyaka 22 nuwareheje Jayan Yang afite imyaka 20 barafashwe n'igipolisi cha leta z'umwe za Amerika FBI bafatiye ukibuga c'indege ci Columbus muri leta ya Missouri ngico bagirizwa naco no kuba bakorana na wa mugwi w'iterabwoba Islamic States no kweme no kwegeranya imfashanyo yo kunuka uwo murwi leta y'ubugirigi isa niriko iremererwa n'ibihugu n'amashirahamwe asanzwe ayifasha mu by'ubutunzi ku mfashanyo amadolari y'abanyamerika ashika imiliyaridi 94 Bernardino Leo ni intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya yahamagariye imirigo yose iriko irarwana muri ico gihugu ca Libya ko yokumvikana kuri leta y'ubumwe bitarenze mu mpera z'ukwezi k'umunani ico gikorwa rero coca gikwirikirwa n'amatora yoca atunganywa muri uku kwezi kw'icenda muri Nigeria naho abantu 40 barapfuye abandi barakomereka biturutse ku bombe caturikijwe mu isoko yahitwa Sabon Gara aho ni mu gisagara cha Borno ivyo vyabari ku munsi wa kabiri leta ya Washington rero yari yamirije ubu bwicanyi ica ibyashikijwe na John Kirby umuvugizi wa leta z'umwe za Amerika yemeza ko izoshirikira leta ya Nigeria gushengeza abo bose bagize ubu bwicanyi ari ubwabaye muri uyu mwaka ari nubwabaye mu minsi iza kuza Iyi nkuru twabashikirije nuko aho nyene muri Libya iyi nkuru twabashikirije nuko nyene aho muri Libya nko mu gihe iyo mirwi itoshora kumvikana mu kuri ayo masezerano bagomba kugirana ya ku bintu byoshora kuyangara bishitse mu kwezi kw'icumi
Njoti mwese mkunda radish bidi Ameriki biganiro vyo kuri isaha twahitwa abateguriye ahani ho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi kanya rero ibiganiro vyacu birabandanye mutangu
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.